Twashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi mikomutswa ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwo muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi yobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Ninahazwe umugwi impunzi z'abarundi baserukira abandi bahungiye muri Tanzania bari mu rugendo mu Burundi aho barumbitse kwirabira ingene umutekano wifashe nibaheza gutembera igihugu cyose bazisubira mu makambi kubwira abagenzi babo uko babitanze abasigaye mu makambi nyamara amakenga y'urwo rugendo ni menshi
twigeze tumenya nta n'umwe yagishije inama bagiye kudufata kutubwira ko impunzi bagenzi bacu bagiye hanyuma baragaruka basanze hariho umutekano hari amahoro bacye badukubita ubuhiri dutahe dutashe
twakizwa twakorewe udunga intambwe rero ashobora kuja kudusirukira ngo agure hariyo amahoro
aba ni bamwe mu Barundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania bateye impungenge n'urugendo rw'abagenzi babo mu gihugu cy'u Burundi mu yageze hirya nino ku isi naho umushikiranganji w'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yageze muri Afurika muri Cote d'Ivoire president Alassane Ouattara yahaye imbabazi Laurent Gbagbo idonize hano makuru yose mu kanisa umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yashitse uno munsi kwa mungu muri Afrika yepfo igihugu cya mbere hatanguriye mu rugendo rwewe rwo ku mugabane wa Afrika ku rutonde rw'ibindi bihugu Blinken azogendera harimo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo kwa mbere zitezwe ko Blinken avuga ijambo nyamukuru kuri politiki Amerika ifitiye ibihugu byo munsi ya Sahara iryo jambo azovugira muri Afrika yepfo rikazoshimikira kandi kuvyihindagurika ry'ibihe guhanahana ibidandazwa ikibazo cike na y'ibiribwa n'amagara y'abantu abategetsi bo mushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Blinken n'abategetsi ba Kongo bazorabira hamwe ingene icuka kibi kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda co hava Kongo muribuka ko imaze iminsi yagiriza u Rwanda ko rufasha mu rwitwaje ibigwanisho wa M23 u Rwanda yamaragwamirira kure ivyo vyagirije mu Rwanda naho Blinken azogaruka ku vyipfungwa rya Paul Rusesabagina afise uruhusha rwo kuba ku butaka bwa Amerika leta ya Amerika isanga Rusesabagina atabwa rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda afunzwe binyuranije n'amategeko urugendo rwa Anthony Blinken muri Afrika ruje rukurikira ubwo umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu Serge Lavrov nawe aheruka gukorera muri Afrika Lavrov muri urwo rugendo yasiguye ico yise ukuri gukwiye kw'intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine yongera anebagura ibihano ibihugu byo mu burengero byafatiye Uburusiya avuga ko ivyo bihano ari vyo biriko bituma ibiciro vy'igitoro biduga muri Afrika Amerika nayo ivuga ahubwo ko Uburusiya ari bwo bwatumye ivyo biciro biduga ku mugabane wa Afrika kandi president wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yahaye imbabazi z'umukuru w'igihugu umukeba wiwe w'igihe kirekire Laurent Gbagbo Ouattara niwe yitangarije ubwiwe ko yababariye Gbagbo mu ntumbero yo kwiyunga habitegura amatora yo mu 2025 Laurent Gbagbo yabaye president wa Cote d'Ivoire kuva mu 2000 gushika mu 2011 yasubiye mu gihugu ciwe mu mwaka uheze Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI imaze kumweza ku vyaha vy'intambara yagirizwa n'ivyaha ahanini vyakozwe mu matora yo mu 2010 abatavuga rumwe nawe baranse kwemera ivyavuye muri ayo matora bavuga ko atayatsinze niho rero guhava haduka imvururu naho CPI yamwejeje ubutungane bwa Cote d'Ivoire bwari bukimukurikira naho ivyaha vyo kunyuruza ubutunzi bw'igihugu muhumbi na chumi ni chenda yari akatiwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri kwera ivyo vyaha. Wiyan Mara abihakana yivuye inyuma. President Alassane Ouattara yamubabariye kuri ivyo vyaha vyari bikimwagira agira ati nasinye itegeko ryo kumuha ikigongwe mu ntumbero yo gukomeza ukwiyunga mu kibano. Ikindi President Alassane Ouattara yatangaje nuko yategetse ko ubutunzi bwose bwa Gbagbo burimo amafaranga ma banki yari yarafashe abusubizwa. Ouattara yategetse kandi ko atahabwa ibirarane vy'uburusho abahoze ari abakuru b'ibihugu ba Côte d'Ivoire bahabwa. Gbagbo kuva acagirizwa ivyaha bitandukanye nta karusho na kamwe kabahoze ari aba president yaragihabwa. Imbabazi ya Alassane Ouattara haye Laurent Gbagbo zije zikurikira inama idasanzwe yahuje abanyepolitike mu kwezi kw'indwi. Iyo nama yarimwo kandi na Henri Konan Bedi nawe yahoze ari president wa Côte d'Ivoire. Uko ari batatu nibo bagiye barabisikanya ku ntebe ya president wa Côte d'Ivoire kuva mu 1990. President wa Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ntaratomora niba ategekanya kuzokwitoreza indi manda mu matora yo mu 2025. Gusa yavuze ko ari nka hamwe Gbagbo na Bedi bovana karenge muri politiki ya Côte d'Ivoire nawe yoca akavanamwo. Kugenwe Sara Gbagbo na Bedi ntaco baravuga kijanye na kazoza kabo muri politiki ya Côte d'Ivoire. Ano makuru yose agezeho ijya nino kwise mwejeje kumva naye andi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nogere ndabahe mwiriwe nikaze makuru yo kuri no mugoroba ku ijwi rya Amerika ncuti bakunzi bacu. Umurwi mpunzi z'abarundi baserukira abandi muri Tanzania urabandanya urugendo rwabo mu Burundi. Abarungitswe barungitse kugira ngo birabire ingene umutekano wifashe mu Burundi hanyuma bazusubira inyuma kwibwira abagenzi babo gucyo bafata ingingo n'imbabota ukacanke bo baragumye mu buhungiro. Bitegekanije ko bazotembera igihugu cyose. Bamwe mu basigaye mu makambi y'impunzi muri Tanzania bane bagurico gikogwa bakavuga ko categuwe n'igihugu bahunze. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Izo mpunzi ziserukira izindi na barundi 15 binjiriye ku rubibe rw'u Burundi ruri ku Mugina muri komine Mabanda intara ya Makamba ihana urubibe na Tanzania mu bumanuko bw'igihugu. 9 muri abo baturuka mu ikambi ya Nduta irimo impunzi zirenga gato 77 mu gihe 6 nabo bavuye mu ikambi ya Nyarugusu irimo abarundi bahunze barenga gato 50,000 bahiswemo n'umugwi Nyabutatu ugizwe no Burundi Tanzania n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi. Ni mu ntumbero y'ico ishirahamwe HCR gita mu Congereza GoNC aho impunzi zija mu gihugu zahunze kuraba uko ibintu byifashe hamwe no kwirabira nimba ico zahunze kikihari gutyo bagasubira inyuma kubwira bagenzi babo ko botahuka nk'uko bisigurwa n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR. Igihe bashika nta na kimwe bari bemerewe kuvugira ku maradiyo n'ibinyamakuru. Yamara umuyobozi mukuru ajeje gutabukana impunzi mu bushikiranganje bw'intore gato mu gihugu Nestor Bimenyimana yabwiye ijwi rya Amerika kwicatumye yiyumvegwa uwo mugambi ariko igitigire c'abahunguka cagabanutse cane.
Twavuye ku bantu 700 kuri konvo tugira kandi konvo zibiri mu ndwi tuva ku bantu 1,800 tuja ku bantu bari munsi y'ijana cyo turabona ko biteye amakenga. Niho rero twavuga tuti kugira abahunguke nibaze birabire mu gihugu ingene hameze.
Nka bose bahunze mu mwaka w'2015 bavuye mu ntara za Makamba, Rutana, Rumonge na Bururi. Bitekanijwe ko bazotemberezwa mu gihugu cyose kwirabira ingene umutekano wifashe ibyerekeye agateka kazi na muntu amatongo n'ayandi matungo yasizwe n'impunzi n'ibindi. Yamara abasigaye mu makambi bavuyemo ntibashima icyo gikogwa. Bamwe mu mpunzi Induta n'Inyarugusu muri Tanzania bemeza ko batigeze bagishwa inama gutyo ko nibizova muri urwo rugendo batazovyemera. Bitayikanjwe kandi ko izo ntumwa zije bonana n'abahungutse bava mu bihugu bitandukanye kugira ngo babashingire ntahe ingene babayeho. Bamwe muri abo baheruka guhunguka babwiye Ijwi rya Amerika ko bahangayikishijwe n'uko utwo bahungukanye twaheze, ndetse akaba atanamazu barubakigwa. Gusa hari n'abandi bagerageza kwiteza imbere.
Ikibano no kuri ntangorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'ifungurwa n'uburara. Ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka, narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzu iza kutwica,
ndadandaza kandi n'ubu mbayeho mw'ubwo buryo, nkongera nkajya mu ishyirahamwe inzu ndaziganya ndose amajana atanu nkayabitsa hariya.
Izo mpunzi zahungiye muri Tanzania zozo zemeza ko zifite amakenga kw'inyuma y'ubwo rugendo ibikogwa bigamije kuzitabukana ku nguvu bishobora kwiyongera. Basaba ishami mpuzamakungu ONI ribitaho n'igihugu cya Tanzania cabahaye indaro ko vyo bareka akaba aribo bifatira ingingo yo gutaha atagahato.
Aha rero amakenga bagiye kudufata kutubwira ko n'impunzi bagenzi bacu bagiye hanyuma baragaruka, basanze hariho umutekano, hari amahoro, urumva ko ari ingorane habagiye kuduha igiti nyine batubona, baciye badukubita ubuhiri dutahe dutashe.
Twebwe nk'impunzi turazi ishu twahunze, turazi ubwicanyi twahunze, turazi tutizwa twakorewe duhunga, nta muntu rero ashobora kuja kudusirukira ngo mu Burundi hariyo amahoro.
Igihugu cya Tanzania nico kirimo impunzi nyinshi z'Abarundi izirenga gato 126,000, mu gihe abakiri mu buhungiro bose hamwe barenga 257,057. Igikorwa nk'ico c'intumwa z'impunzi ziva muri Tanzania zikaja kuraba ingene umutekano wifashe mu gihugu zahunze zivamwo mu Burundi cari carigeze kuba mu mwaka w'2010 ku bari barahunze mu myaka y'igumikime 1972 no muri 1993 mu ikambi ya Mutana. Bila icakurikiye mu mwaka w'2012 nuko igihugu cya Tanzania cyateye cugara amakambi yose ayandi arasambugwa, maze abari muri yo batabukanwa ku nguvu nk'uko impunzi zari zarahunze icyo gihe zigasubira guhunga ubugira gatatu mu mwaka w'2015 zibivuga. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku Bw'Ijwi rya Amerika.
Imiryango irenga 2,208 yoba muri quartier Gasenyi mu buraruko bw'Ikirimba c'umukuru w'igihugu kiri muri komine Mutimbo z'intara ya Bujumbura yagiriza imikorere mibi umurugwi washinzwe kugira ngo wige ingene iyo miryango yokwemugwa muri ako karere. Inkuru Ijwi rya Amerika ryateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Kiringo kingana n'imyaka igera kuri ine kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'Ikirimba c'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro. Kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine Mutimbuzi uriko urakora. Umushingwamanza Emmanuel Niyongabo aserukira abafite amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika atangazwa n'ingene urwandiko rw'umukuru w'igihugu rwo kugenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 rwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe.
Mwavirikiye tuko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende, rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparsele abenegihugu bajamwo n'amaparsele leta izokoreramwo n'ibisanzwe viabilisation par integration mu kinyamazuru, bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro akabone haboneka isoko hakaboneka n'amashure hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyenshubahiro umukuru w'igihugu
ibyo bibaye nyuma y'indumwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuri inkoni kugishitsi imiryango ibanga mu gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro Prosper Ntawugwamiye yabishikirije mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi
hari handi rero izana na 60 babujije kubaka kuko leta yakeneye nkabamo rero n'akajyomero kubwira abajya abantu baguma bubaka kubwira ngo bazoterwa aserera mu nyuma cyane ntagira ko baho muzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko umugwi wa gatatu na matongo ari haruguru yari ryabarabara abakunda kuhaca hajya naho leta yakeneye kumbo z'umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco gira umutwe ni nyine icubahiro umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegerezwa kuronka umutekano kwiye
iyo miryango irarani buca igitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ifite amakenga menshi
tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho mu zibukiro mugende none ko ibyo batubwira bitajanye n'intumbero rikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya ahantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero twibajije tuti uwo hariho uwundi muntu yoba aciruhande atanga izindi ntumbero zitajanye n'iyi akaba hari yoba bibabaje cyane
Nakindi ababa ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwi washinzwe kugira ngo batunganyirize atari ukwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko ubaserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijuja Amerika iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka iyo yangegera ku majana ndwi irereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyamboye ya komini Sare iyo miryango nayo nyene irarahira karengwa kwitaruta iva kuri uwo mutumba iterose icanditwe gitomora neza kazoza kayo
ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda leta ivuga ko mu minsi ya vuba hagiye gushirwaho uburyo umunyagihugu azohora aronka icangombwa c'ubutaka atabanje kujuragurika mu buyobozi ibindi kuri no nkuru reka tubaze mugenzi wacu Assumpta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda
Mu mpera z'icyumweru gishize minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano ze yari yitabye inteko ishinga amategeko ngo asobanure ibibazo bigaragara muri serivisi z'ubutaka bimwe mu bibazo yagejejweho birimo ubutaka bushyirwa mu nyungu rusange n'ibyandikwe kuri leta ibyemezo by'ubutaka bisohoka n'ibihabwa abanyirabyo n'itinda ry'imitangire ya serivisi z'ubutaka muri rusange minisitiri Mujawamariya Jean d'Arc yasobanuye amavugururwa leta yatangiye azarangiza ibi bibazo
ibindi birimo gukorwa ari gukorana n'irembo umuturage yagiye gusabira azisabira bitabanje kunyura ku karere harimo gukorwa icyangombwa koranabuhanga ku buryo ingendo zo kujya gufata ibyangombwa gikozwe mu buryo bw'impapuro nazo zizavaho ahangaha abaturage bakaba bazashobora kujya babona icyangombwa cyabo
Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku micungire y'ubutaka yasohotse umwaka ushize yagaragaje ko hari imanza 221 z'ubutaka leta yimuyeho abaturage ku nyungu rusange ariko ntibuyandikweho iyi raporo kandi yagaragaje ko kugeza ubu hari ibibanza bisaga miliyoni n'igice bidafite uwo byanditseho yongeraho ko hari ibyemezo by'ubutaka bigeze kuri miliyoni 2 bikibitse ku biro by'abayobozi kuva mu mwaka w'2010 bidahabwa bene byo ikibazo cyanagarutsweho n'abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko kuba badahabwa ibyangombwa ku mutungo wabo ari imbogamizi
mwadusaba ibyangombwa nk'iby'abandi banyarwanda tukabibona
inzara iraturya imva nta byangombwa by'ubutaka dufite rwose ni nabyo kintu dushaka kugira ngo tubikugezeho nabyo ubu ntitwasaba inguzanyo nk'abandi
turafite ubukene nta butaka dufite duhinga n'ababeshwa hano guhinga
kuri ibi bibazo by'abadahabwa ibyangombwa by'ubutaka hiyongeraho n'icyo abaturage bakomeje kugaragaza ko imisoro bacibwa ku butaka bwabo ihabanye n'ubushobozi bafite muri iki gihe
hari ibintu byera bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu nk'ikibazo cyo gusorera amazu ariko iwacu byaratubangamiye nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twenga abaturage byaratubangamiye
umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ute none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko babajije ministre Mujawa Maria amaherezo y'abaturage bananiwe kwishyura imisoro ku butaka batunze uyu depute wa Nyirigira Glorioza
umuturage mwaganira ati je nagiye kubarisha bambwira ko ari miliyoni ati je ndebye rero n'ubushobozi bwanyu ufite miliyoni sinanayibona nzabyihorera bimere gutyo ngo nyine leta kwisabutwara cyangwa nipfire nyine abana basigaye bazirwariza cyangwa leta ibutware ariko kumva n'umuturage abikuganiriza kumva nawe ntabwo uri bubone igisubizo uri bumuhe ngo nyine miliyoni ayigejejemo akabona adashobora kubasha no kwishyura arabyihorera ese bizarangira bite nibyo se kuko abaturage bavuga bati leta izagira ibyitwarire
iki kibazo ndetse nibyo abaturage bibaza ku misoro yabananiye kwishyura minisitiri w'ibidukikije mu Rwanda Mujawa Maria yabitanze ibisobanuro
abo bo mu cyiciro cya kabiri batabimenye ariko imisoro ikaba imaze kuba myinshi hari abo njyanama zagiye zisonera ubu ngubu turanakangurira abadashobora kwishyura imisoro yagiye yiyongera kwandikira njyanama kugira ngo zibe zakwiga case by case zibe zasonera abo baturage iyo misoro cyane cyane ko hari aho usanga bamusoresheje umusoro w'ubutaka butuweho kandi nta bikorwa remezo birahagezwa
nyuma y'ibisobanuro byatanzwe na Minisitiri Mujawa Maria abadepite bagaragaje ko banyuzwe n'ibisobanuro bye Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika twandanize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Munenda kusikiliza Combo Taxi Taxi ya Grand Lac
Kandi kwa sande kumva kare gukorogosha makanyoye
Rekanisiye,
kombo taxi zirashika. Eh, rogwa karibu madara,
uraho neza. Ushobora kunyishuta nyegere, yegirayo. Gira ya imavuta imoteru fise kumvoki. Egirayo nyegere, we igitake cyane ntwa kirara.
Babaye rwose.
Egirayo.
Eh, naho kombo taxi ni ingi yini nayo igiye kugenda. No kusanza araka ndimo gutunganya muri motel. Aho binjira rwose wewe wicaye imbe.
Ngo kantu uri kurakoramo muri motel?
Yego.
Wewe
ngiye
umunyamuhumu ariko
ikibazo
cyo tukari bubone birakwerera honyene shoferi w'itaxi nyene ari hehe
ngose
jambo mama
jambo sho
karibu ikala pambele tu njo kwa bia uko kahewa karibu mamangu karibu sana
ahubwo sho
abe
za kugende gute ngo ushobore kureka umunyamuhumu akore ku modoka yawe ibi ni biki
mama Maki iteza kwa kia muzuru kazengulusha kwa lulimi yako mara saba mbele ya kusema.
Mbambiki, jinsi na vizomu, unashukura pizza ya babani. Jini ibaza kutabati.
Mama, unamanisha nini ya kusema siya babatu, batu gani?
Ya wanya mugumbu, babani ndiko nabuga ni bani. Mbambiki, yuko ni mura kima. Huu nini mitima yao. Iri idravura umenga ni mziku.
Mbore na?
Muzu yemo ubuhoma nukule henda kura hiki. Mbambiki ya ubasanga ilachako me.
Kuma da vieni ni chini mkubuka.
Mwiki, mwibaza ngo jenda guti. Abanya muhumuru je sinda batinye ndashora no kubivugira hejuru.
Bon, okay, hakuna shida tuingia simu taxi komso tutaliongelea na tuko tunaenda, si ndio ma?
Jewe ninjira muri taxi.
Ariko se shofe niba adashaka kugendura mushira makungufu.
Aba basitirize ngo naba mekanisye bimuhumuru bashobora gukora mu hotel je ngasubira kwinjiramo. Ndi bishoboka ni bishoboka.
Kwanza ndiko ndatumwanya ndi kumvugana na mwebwe. So uje ari hehe?
Nani? Mvuganye ne patron wa Combo Taxi ari.
Ariwe
dufitaniye programu indiri dufitaniye yo kuntwarira ibintu abivane rusange yabizana ibugo n'ibyacamwa mwe ntuze suya no kunyegera ahubwo mugeza murambo na mukubisha isaro tuguta
ha
Patron, bakilia watu washa maliza ingia. Kama mere hata enda, basi mi naenda kae ya boho hii.
Ok. Kanda wana vyo sibiri kumurongo neza na hindu ina mabuta moteri nyuma kushira mfuru tanka. Lero kwa ujo wa agenda wichereza wa jenzi. Kanu jara kumupakuza kumejisha.
Ndiyo patron.
Ye grubos.
none la shuru
abe
wewe uyu munyamuhumu aguha amategeko kandi ukayumbuka yeme
aki madam mina kuonea huruma sana naelewa yako mbaya ushachaka watu wa muhumuro nini mbo kia kwanza mna fre kutambulisha ku patrol wangu njoo patrol wangu huyu
ngo
ushachaka
yuko uyu
madam mechi mko kumenya pe
sawa mama bon chance patrol mina endi
yego yego
mana yanjye byo nakutse nibiki yo nukuri mbabarira jewe ndasabye mbabazi ndashize n'inkoro hasi
ni madana nabyumvise rwose ko turi bafeke bimuhumura nyine nta kintu nagufasha rwose
sibyo
mbabarira pe
mubisanzwe sibyo nashaka kuvuga
ukabashaka kuvuga iki rero
gashaho n'ubusaje rego umuntu arateba kadedemba ntabakivuga
none se mbanda uracyashaka gukora n'abantu bafeke bimuhumura koko
yo umve basha hama byo pa kubera ibyo navuze n'ukuri nje no bango bike kwa rudu
ngiye ki
mugabo ngiye nizi kintu kimwe sinzo pa subiriye n'umunsi warimwe gucira imanza abantu ngo nikubera mamuko yabo binshikiye nanje bakampora mamuko yanje nazi ko byombabaze
oya nabyo ni byiza kugira isomo umuntu akuramo okay madam ngira twivuganira bya business yacu
yo n'ukuvuga ko mbabari cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolencia grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio wa d'amerique
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bonante.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Akwino nga duche tuwa tulasoza ya makuni mga niyo tukwa tuwa fiti ya mikano kanya dushimira bagi zuruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikomari kumena juru diane ni nahazwe ya kuzi Geoffrey Mutagoma yegena nijire amakuri yokuru no mugoro wa kuizina gya bagenzi watu bose tubikibanuye tufriza kwa ndanya mura nigwa mjomri mozeose na huta
Tu susurro que na música ya cose dice
Americana Iwanyu Munara Iwanyu Munara Sikiliza sauti ya Amerika. Ni habari ya ukweli.